Pierre Buyoya yahoze yarongoye Burundi ubu akaba intumwa y'umuryango umwe bwa Afrika mu karere ka Sahel n'igihugu cya Mali niwaza kwisonga ry'abayakiriye umunyororo wo gufunga ubuzima bwabo bwose. Iruhande yiwe hari kandi na bamwe mu bahoze arabategetsi mu nzego zo hejuru nka Libert Barunyeretse yigeze kurongora inama nkenguzamateka, Alphonse Marie Kadege yahoze ari cyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu, Alfred Nkurunziza yigeze kuba umushikiranganji wo kwivuna abansi akaba muramu wa Kadege, hamwe n'abandi basirikare n'abajandarume b'intwazangabo z'ibicocoro bahoze mu gisirikare cya kera kizwi nka ex-fab imbere y'uko kivangwa n'imigwi yagwanya ubutegetsi yari yiziziwe n'abahutu mu gihe co cari kiganjemo abatutsi. Sentare Ntahinyuzwa y'u Burundi yabagirije ivyaha bitatu nyamukuru: ukwica umukuru w'igihugu, ugutembagaza ubutegetsi bw'igihugu hamwe n'ubwicanyi bwahitanye abantu n'ibintu. Umugwi wa kabiri ugizwe n'abantu batatu barimo Bernard Busokoza yigeze nawe nyene kubicegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu hagati y'ukwezi kw'icumi 2013 n'ukwa kabiri 2014 bahanishijwe umunyororo w'imyaka 20. Bagirijwe gufatanya n'uwa mbere ibyaha wakurikiranyweko. Umuntu umwe gusa mu bakurikiranwa muri dosiye y'urupfu rwa Melchior Ndadaye niwe yejejwe. Ni Antoine Nduwayo yigeze kumushikiranganji wa mbere hagati y'ukwa kabiri 1995 n'ukwindwi 1996, akaba yavuye mu mabanga atanze imihoho inyuma y'aho President Sylvestre Ntibantunganya akomborewe na Pierre Buyoya. Umugwi wa mbere kandi hejuru y'ugufungwa wo guherayo, Sentare yawatse indishi y'akababaro n'ijumbusho igera ku miliyaridi 102 imiliyoni 931 2,725 mafaranga y'amarundi. Abakurikiranwa bose mu rubanza rwa President Ndadaye basa n'uko bari hanze y'igihugu. Batanu bonyene kuri 21 nibo bari bamaze iminsi baburanishwa. Bagizwe gusa n'intwazangabo zo mu gisirikare zari zifite amabanga atandukanye mu 1993 igihe Ndadaye yicwa. Umwe muri bo yaburana yidegembye kwa 18 ukwezi kw'icyenda guheze. Urubanza rwabo niho rwari rwagiye mu mwiherero. Bose bahakanye ibyo bagirizwa. Mbere ababunganira mu mategeko babwiye Sentare ko imwe mu byaha bakurikiranwa ko byashyizwe mu by'abarundi bumvikanye ko guhana kw'ikigongwe cy'ikivunga aho basinye amasezerano ya Arusha y'amahoro no guhagarika intambara mu mwaka w'2000. Umunyamategeko Jean-Dre Bigirimana akurikirana ibibazo by'u Burundi n'akarere k'ibiyaga binini yamenyesha ko runo rubanza runyegeje imvo za politike. Yabitwiganiye mu kiganiro cyo kuri telefone ya Hajj ujya Amerika.
Umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD wabonye ko ufite ingorane z'ukwemerwa mu gihugu, bariko baca mu nzira no mu byatsi bikunde baronke ibintu byotuma abanyagihugu cyane b'abahutu basubira gukunda kwemera uwo mugambwe. Kuva muri 2015 uri kurazana injyane z'amoko mu kugomba gutoteza abahoze mu gisoda cya kera, bikaba bijanye n'imvo za politike. Ikindi gituma tuvuga yuko urubanza rwereke cyane imvo za politike nuko mu masezerano y'Arusha hari inzira yari yatanzwe yotuma ivyaha vyakozwe mu myaka iheze bitashoboye guhanwa bishobora kuronka umuti. Iyo nzira yari yuko hashigwaho ibijanye n'ubutungane bw'ibihugu bivuye mu ntambara.
Ariko Maître Bigirimana yemeza ko bakoze ivyaha muri kahise na cyane cyane abagize uruhara mu icwa rya Ndadaye bategerezwa guhanwa.
Ico bikoze turazi yuko Melchior Ndadaye hari haba mugandaguye kandi yuko haboneka ubutungane nta kintu na kimwe kibi kirimo, ahubwo ni ikintu cyiza cyane. Nibyo twama dusaba ubutungane twiteze ni ubutungane buzoza bwerekana ibyabaye bukavuga n'ababikoze abo bishoboka bagahanwa. Ntibuze ari ubutungane bufata ikiringo kimwe, bufata akantu kamwe mu bintu byinshi. Tufata yuko ari kugomba kujyanisha abarundi bakoresheje imvo z'ubwoko. Tukibaza ko ari urubanza bitebuke ruzosubirwamo kandi rukarubanza ruteza kuzocibwa hisunzwe amategeko n'ibindi bihe Burundi bwagiye buracamo bigoye navyo nyine umuntu atokwirengagiza.
Melchior Ndadaye niwe president wa mbere w'umuhutu yitorewe n'abanyagihugu mu Burundi. Intwaro ya demokarasi ishingiye ku matora y'imigambwe myinshi yatanguranye nawe n'umugambwe wiwe Sahwanya Frodebu ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu 1993 inyuma y'intwaro za gisirikare zaje inyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi zakurikiranye kuva mu 1992. Inyuma y'urupfu rwe kwa 21 ukwezi kw'icumi 1993 ingwano zamaze imyaka 10 irenga zahuza imigwi y'abahutu yagwanya leta y'ico gihe onivuga ko zahitanye abantu barenga 300,000. Eroje Wikaneza, Ijwi rya Amerika.